Integuro z'amategeko zemejwe kuri no wa gatanu n'inama nshinga mateka n'izibiri. Integuro y'itegeko rya mbere nigenga igenzurwa ry'ibigwandisho bicira umuriro muri Afrika yo hagati, rya kabiri naryo nigishira hamwe mpuzamakungu ONU rigenga urudandazwa rw'ibigwandisho ku isi. Mbere yuko yishura ku bibazo by'abashinga mateka, umushikiranganji ajeje umutekano komiseri mukuru w'igipolisi Alain Guillaume Bunyoni yabanje gusigurira abashinga mateka ko ayo mategeko ataza buza ihingurwa canke urudandazwa rw'ibigwanisho. Warongoye ubushikiranganji bw'umutekano asigura ko ayo mategeko aza buza abakoresha ibyo bigwanisho ibitarikuwe n'amategeko. Abashinga mateka babajije ibibazo bitandukanye umushikiranganji ajeje umutekano. Muri abo twovuga umushinga mateka Tuyaga Anise yabajije icyo Burundi bwunguka buteye igikumukura ayo masezerano.
Nashaka kubaza umushikiranganji ko Burundi budakora ibigwanisho kandi butabidandaza, abene gihugu twokwizera iki kuri iryo tegeko? Hanyuma iri tegeko leta irishizeko umukono Burundi buryemeje, eske abanyagihugu twokwizera yuko ibigwanisho byirigwa biri inganda bitazosubira kuza amakungu azodufasha bakabizibira?
Kuri ico kibazo umushikiranganji komiseri mukuru w'igipolisi cy'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yishura ko amategeko agenga ihingurwa canke urudandazwa rw'ibigwanisho akenewe ku Burundi ejo canke hirya y'ejo. U Burundi burashobora guhingura canke bukadandaza ivyo bigwanisho nk'uko warongoye umushikiranganji bujejwe umutekano abivuga.
Kuri ico twovuga kuvyo u Burundi bushobora kwitega ubu bivanya n'ingene ivyo birwanisho bishobora kuzana ingaruka mbi cyane bishobora kudufasha, kuko urugo rugirwa muheto n'umugariro n'icumu. Burundi nabwo burakenera ibigwanisho kugira ngo bwikingire, ni ukuvuga bubwirizwa kubigura, ariko naho bubikenera hari ibindi bishobora kuza mu ruhande cyane biza mu ruhande twanabonye bigaruka bikonona. Rero inyishu ndefuraha agace k'ikibazo cya Honorable Tuyaga, icambere nuko uno musi nimba atacyo bari karatumarira kwaga kuri rwandi shanke tabidandaza ejo birashoboka ntangora n'idufise.
Umushinga amateka Edward Nduwimana asanzwe ari cegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka nabo nyine yashikirije amakenga ku karusho u Burundi buzogira buteye igikumukuru ayo masezerano. Edward Nduwimana afise umwitwarariko wo kumenya aho ibihugu vya rutura bihagaze.
Ariko ibihugu bikomakomeye ibicacaye tuzi yuko ari navyo usanga hanini bikora n'ivyo bigwanisho, ndeze Tazuni, la Russie, Ubufaransa, Ubushinwa, uriko araba gushika no munsi sinzi ngira aja kutubwira amaze kubitera ku gikumu. Ukaraba ibindi bihugu batubwira yuko ku isere byo bikomakomeye kubijanye no gushora bigwanisho hanze, kuvuga ibihugu nka Alemanye, Israel, Itali, Belgique, nivyo bitako ari le grand marché des armes ku isi n'ibindi bihugu bikomakomeye. Sinzi ko tubwira nabo ati mbega bamaze gutera ko kuratifya babanganike.
Mushikiranganje ajeje umutekano ashikiriza ko naho hari bihugu vya rutura bitihuta gushira mu ngiro ayo masezerano buri gihugu kiraba inyungu zacu. Komiseri mukuru w'igipolisi cy'u Burundi atanga akarorero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Araciye iminsi itari mike hari mu 2012 cyangwa 2011 twari mu nama y'ibiyi i New York, mugabo igihugu cya mbere cyavuze kiti twebwe leta yacu ibyo bintu ntirimwo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika twari no mu gihugu iwabo, bari mu bantu borugarije n'iyo nama, bari no mu bantu bariko barahamagarira abandi kuba bo kwadera hari kuri treaty ya Nations Unies TCA. Ariko baravuze ati twebwe ntiturimo, ati mutwumve iyo niyo politike yacu, ni intumbero yacu, kandi dushobora kuja kubiri n'ibyo abanyagihugu b'Abanyamerika bipfuza. Mugabo leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashigikiye yuko ibyo bintu bikorwa, nitwabibona yuko tuza gutyo tuzweza tuze hanyuma kuko iyo ntumbero yabo. Mugabo rero kuvuga yuko umwe wese araba inyungu afise agaheza karaba icyo ari gukora.
Umushikiranganji ajejwe umutekano w'u Burundi yanashikirije ko ibihugu 130 arizo vyari bimaze gutera igikumukuru ayo masezerano mu mwaka wa 2014 gushika ubu. Ibigera kuri 61 vyaratanguye kuyashira mu ngiro. Muri ivyo harimwe ibihugu 5 gusa vyo ku mugabane wa Afrika. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.